SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Amahoro aho muherereye nitwa Jean Paul Amedenizigama nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Icigwa gishasha kiragabisha igisata cigenga c'ubuvuzi yuko gikwiye gusubirwamwo bivanye nuko ugwaruka rw'abanyostralia ruguma rwivana muri ico gisata c'ubuvuzi ku rugero ruteye amakenga. Ivyo bikaba vyabaye nk'imbarutso ku bagwayi n'ico gisata c'ubuvuzi mu guhamagarira leta ngo ishobore kugabanya ibiciro maze benshi bashobore kwivuza. Nongeye kubaha ikaze mu idonido y'iyo nkuru.
Welcome to SBS in Kirundi.
Ikaze. Igisata c'ubushakashatsi cigenga cavuze yuko igisata c'ubuvuzi cigenga kandi kitegamiye leta kirihisha amahera menshi kandi ivyaco ntibisiguritse neza. Umuyobozi w'ivyigwa muri Grattan Institute Health, Stephen Duckett, yavuze yuko ico gisata kiri mu bihe vy'ubutunzi bitoroshe kubera yuko ugwaruka rwinshi ruriko ruvayo hagasigara abarenza imyaka 65 gusa. Reka twumvirize Duckett.
Not only have the numbers of older people
bagari gitigira cy'abanyostralia babakukuruke bakoresha za assurance z'indwara gusa kibandanya ciyongera, ahubwo uburyo bakoresha izo assurance z'indwara nibwo bwiyongera. Izizimvye muri izo ntizorohereza abakiri bato eka n'abagifise amagara meza. Umuyobozi nshingwabikorwa Blin Wells muri Consumer Health Forum yavuze yuko ico cegeranyo cerekana akamaro ko gushiraho umurwi wigenga muri ico gisata c'amagara y'abantu kitegamiye leta. Reka twumvirize Wells.
What we're seeing is a health product.
Icibonekeza nuko nk'uburyo buhari bw'abantu kwivuza bugaragara nk'aho bufise agaciro, ariko biboneka ko butariko bukoreshwa neza. Assurance z'indwara ubwazo ziremeza yuko bigoye kugumya ku rutonde abakiri bato mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu kitegamiye leta. Hamwe n'ivyo yavuze yuko igisata c'amagara y'abantu kitegamiye leta gikora neza mu ntumbero yo kugabanya igitigiri c'abivuza mu bitaro vya leta. Igisata c'amagara y'abantu cigenga usanga cakoze 2/3 vy'abivuza badakeneye kubarwa nk'uko bishikirizwa na Rachel David, umuyobozi wa Private Healthcare Australia.
When it works well, the private sector is a highly efficient way.
Igisata c'amagara y'abantu cigenga gikoze neza ni kimwe mu buryo usanga bwafashije neza cyane. Eka haba no mu vy'ubuvuzi budakenerwa kubagwa usanga bwihuta, ariko hamwe n'ivyo hariho amategeko yashizweho muri kahise asaba yuko uburyo buva muri ico gisata butegerezwa kuriha amafaranga menshi iyo hagize usaba kurenganurwa canke kuriho indishi y'akababaro. Eka n'ukuriha amafaranga menshi ibijanye n'ico gisabo kandi kuvyo kuri bidakenewe. Ariko umushikiranganje w'amagara y'abantu Greg Hunt ntiyaretse gushimira ico gisata cigenga kubw'impinduka. Yavuze yuko mu byo cakoze bashoboye kugabanya ibiciro ku bakiri bato, borohereza ababa mu gihugu hagati, bashiraho n'uburyo bworoshe bwo gutora no kubika ivyitonderwa, eka horoshwa n'uburyo abagendana ubumuga bwo mu mutwe bashikirwa. Amahinduka yashikirijwe na Stephen Duckett wahoze arongoye igisata c'amagara y'abantu muri leta ngo ntabwo agera kure. Reka twumvirize Duckett.
problem's not a new one, it's been there for a decade.
Ingorane suko hakenewe iyindi nshasha. Ni ibintu bimaze imyaka myinshi kandi birashoboka yuko leta itifuza umugwi wigenga yuko ushika ku bintu bikomeye kubera yuko biboneka nkaho ari umugambi watunganijwe n'abatavuga rumwe na leta, ariko nubwo bimeze gutyo ni ngombwa hagire igikoreka kuko ibintu ntibishobora kubandanya uko bimeze uko. Nongeye kubakengurukira rero mwebwe mwese mwari kumwe natwe, nitwa Nizigama Jean Paul Amede. Ukaba wifuza kumenya byinshi cyane, urashobora kuja ku rubuga rwacu rwa Facebook aho wandika SBS Ikirundi, gutyo ugashobora kubona amakuru twabashikirije mu biganiro biheze nayo tuzogenda tubashikiriza. Hamwe n'ivyo kandi urashobora gukoresha telefone ngendanwa yawe ukarondera application yitwa SBS, aho rero uca ubona SBS umanutse pfo ukabona Ikirundi, gutyo ukazohora wironkera amakuru. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwese aho muherereye.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.